MC Jay. Rukundo yitwe rimwe MC Jay,
rimwe MC Jay,
MC Jay,
rimwe MC
Jay,
MC Jay,
rimwe MC Jay. Rukundo yitwe rimwe MC Jay,
rimwe MC Jay,
MC Jay,
rimwe MC
Jay, MC Jay. Baby, wante chera jengo. Katunguru nenyanya notaburamu Omonyo na chikeni masara noyonderamu Onyeta tamechiji kompinduramu Tero vaiba siyani yonderamu Kunyiza.